iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 21 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2019 muri komune ya Frederica Nkurikije. Ejo ku munsi wa kabiri Perezidansi ya Amerika yatangaje ko ingingo zishyira u Burundi mu bihe bidasanzwe zibandanya.
Ingingo twayakiriye neza cyane kuko ivuga ingorane ziri mu Burundi muri iki gihe, cyane cyane mu byerekeye umutekano, gutoteza agati kazira muntu, kurwanya cyangwa kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari uno munsi i Bujumbura.
Uyu ni Filemo Dushimire, umukuru w'ishyirahamwe rihurikiyemo Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Maine, avuga ku izo ngingo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'Abanyekongo baba mu buseruko bw'igihugu cya Congo babandanya guhungira mu gihugu cya Uganda. Inkuru yerekeye imiryango yo ku Rusizi mu Rwanda itabaza abapolisi mu twigo two kumenya aho ababo baherereye, hamwe n'inkuru yerekeye itohozwa ku birego byagizwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere yaho rika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tubateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana. Muramutegereza Aloyiza, umwanya wawe.
Urakoze Frederic. Mu makungu tuyahere muri ayo yavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ku munsi w'ejo wa gatatu wabaye umunsi uhambaye kuba demokrate mu matohoza ariko arakorwa kuri perezida Donald Trump. Ambasaderi wa Amerika mu muryango umwe bwa Buraya Gordon Sondland yashikirije ko habaye icitwa mpandaguhe hagati ya perezida Donald Trump n'igihugu cya Ukraine. Trump yamye hakana ko yahagaritse imiliyoni zishika amajana neza amadolari agenewe gufasha Ukraine mu bya gisirikare, kiretse Ukraine yemeye gutohoza kuri Joe Biden bashobora kuzohiganwa mu 2020. Sondland yavuze ko Rudy Giuliani, umushingwamanza wa Trump, yabwiye abategetsi ba Ukraine ko perezida Trump yari akeneye ko perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine atangaza ku mugaragaro ko agiye gutanguza amatohoza ku wahoze ari vice perezida wa Amerika Joe Biden no ku muhungu wiwe Hunter Biden. Trump yahavuye arekura izo miliyoni z'ababa majana neza amadolari zo gufasha Ukraine ku itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda Zelensky adatanguje itohoza kuri Biden. Ariko umuvugizi mu biro bya perezida White House Stephanie Grisham yavuze ko ibyashikirijwe na Sondland byerekanye ko mu kiganiro perezida Trump yagiranye kuri telefone na perezida wa Ukraine atana kimwe yasabye Ukraine. Trump ashobora kwegekwa ko ivyaha n'inama nshingamateka iganjemwo abademokrati mu ndwi ziri imbere. Mu nyuma urubanza ruzoca rwimukira muri sena ya Amerika iganjemwo abademokrate, abo nabo bagashobora kumweza. Kuri uyu wa kane witwa Fiona Hill yahoze ari umuyobozi mu kanama k'igihugu kajeje umutekano gakurikirana ibibazo by'Uburayi n'Uburusiya, hamwe na David Holmes umuhanuzi mu bya politike muri ambasade ya Amerika i Kiev muri Ukraine, niho batekanijwe kugira icyo bashikirije kuri uyu munsi wa kane mu matohoza yo muri iyi ndwi. Abasivile bashika 10 barishwe mu bitero byakozwe n'umuhari w'abitwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere. Abasirikare ba Leta ya Congo biyemeje kurandurana n'imizi imihari yitwaje ibirwanisho. Ibyo bitero byo ku munsi wa kabiri byagirizwa abarwanyi b'umuhari Force Democratique Allie ADF mu funyafunyo umuhari wamuka muri Uganda. Abantu bashika kuri 10 baranyurujwe nk'uko amakuru ava mu mashyirahamwe yo muri ako karere bivuga. Abantu bashika 60 nibo bamaze kwicwa n'abo bagwanyi ba ADF kuva uwo muhari utanguye guhirwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'icumi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abategetsi muri Burkina Faso bashikirije ko abakora iterabwoba 18 bishwe ejo kuwa gatatu bariko baragerageza gutera ikirindiro cy'abapolisi mu buraruko bw'igihugu nk'uko igipolisi cyabishikirije. Igipolisi kivuga ko cyatakaje umwe abandi ndwi barakomereka kandi ko ibikoresho bya gisirikare byabo bakora iterabwoba byafashwe bibaye nyuma y'aho igisirikare cya Burkina Faso gitangarije ko cishe abakora iterabwoba 32 mu ndwi iheze mu buraruko bw'ico gihugu cyo mu karere ka Sahel. Nawe wahoze ari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Israeli, Benny Gantz, yabwiye perezida wa Israeli Reuven Rivlin ejo kwa gatatu ko yananiwe gushinga leta y'ubumwe. Ni cyerekana ko Israeli igiye kuzosubira mu matora ku nshuro igira gatatu. Bubaye bwa mbere muri kahise ka Israeli abakandida batowe na perezida bananirwa gushinga leta. Icyo cyuka cya politike cyatanguye nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa kane n'icyenda. Umushikiranganji wa mbere wo mu mugambwe Likud, Benjamin Netanyahu, hamwe na Gantz wo mu mugambwe Blue and White, bose basa n'uko banganije intebe mu nama nshingamateka muri ayo matora ahitiye. Ntawashoboye gutsinda uwundi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ejo kwa gatatu ko abasirikare babiri babo bafiriye mu isanganya rya kajugujugu muri Afghanistan. Icyateye iryo sanganya kiracyatohozwa, ariko raporo za mbere zerekana ko atacyerekana ko iyo kajugujugu yakorotse irashwe nk'uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabishikirije. Ibiharuro vya nyuma kugeza ubu byerekana ko abasirikare ba Amerika bamaze gufira muri Afghanistan muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019 bashika kuri 18.
Urakoze haloize kumakuru uheje kudushikiriza tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe na kumviriza iradio hejwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri byaratangaje ko ingingo ishyira Burundi mu bihe bidasanzwe ibandanya. Ikete ryarungikiwe inama nshingamateka perezidansi ya Amerika yasiguye ko ibihano Amerika yafatiye Burundi kuva mu bihumbi 2015 ibandanya bivuye ku bwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu, uguta mu mvuto bamwe n'abandi, amajambo abiba urwanku, gucanamwo no kutihanganiranira mu bya politiki. Amerika yemeza ko bikivugwa mu Burundi. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwi yagiranye na Filemon Dushimire, umukuru w'ishyirahamwe rihurikiyemwo Abarundi baba muri leta ya Maine, Burundi Community Association of Maine, yamubwiye uko Abarundi baba muri Maine bakiriye iyo ngingo.
Ingingo twayakiriye neza cyane kuko ivuga ingorane ziri mu Burundi muri iki gihe, cyane cyane mu byerekeye umutekano, ikanavuga no kubyerekeye guhungabanya cyangwa gutoteza agati kazi na muntu, kugwanya cyangwa kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari uno munsi i Bujumbura.
Nubwo leta y'Uburundi atacira avuga kuri iyo ngingo, ingingo nk'izo ikunze kuvuga yuko zifatwa n'abantu baba bafise inyungu zabo zitandukanye. Ibyo byo murabivuga ku iki?
Leta y'Uburundi turamaze kubona kenshi itemera ivyegeranyo bitandukanye bigigwa canke biba bivuga kuriwe mu Burundi. Nwanashaka n'ingingo ibandanya iyindi ngingo yari yafashwe n'umuprezida yari ahari imbere yiwe, Perezida Barack Obama, ivuga yuko mu Burundi ibyo bikora mu Burundi ari bintu biteye ubwoba kandi ari bintu bituma umutekano w'u Burundi uhungabana, umutekano w'akarere uhungabana. Mbere akanashira ko yuko la politike y'imigenderanire cyangwa ibyo bita foreign policy mu Cyongereza vya Amerika navyo bishikana bigahungabana, kuko usanga iyo atamutekano muri ico gihugu na Amerika ubwayo imigambi yayo yari ifise yakora mu Burundi idaheza ngo yikore neza. Nico gituma rero bavuga bati niho kukebura kuvuga ukuri leta y'u Burundi bavuga bati murakwiye kwifita agashi, murakwiye gusasagaza amahoro, murakwiye guhagarika guhungabanya abanyarwanda muntu, murakwiye guhagarika guhungabanya demokarasi muri rusange.
Hanyuma ikindi naco gikunze kumvikana mu mvugo zitandukanye za leta y'u Burundi yo hasotse vyegeranyo nk'ivyo nuko bavuga yuko bikogwa n'abantu batari ku rubuga ngo babone uko vyifashe. Ntawo havayibaza ati mwebwe abarundi muri ngaho muri Maine muvuga ko muhimbariwe iyo ngingo ingingo mu gihe mutari mu gihugu ngo murabe uko byifashe murabe uko bimeze
oya none akosora gatoye wanashaka ntiduhimbabo kubyukuri kubera iyo ngingo kuko nivyo uno munsi tubahano muri Maine muri Amerika ariko uburundi n'igihugu cacu uburundi turabusangiye twese uko uburundi bukeneye petero nkuru nziza n'abamufasha gutwara igihugu niko natwebwe abarundi bari hano muri Maine budukeneye nta murundi arutuwumbi nta nyagupfa nta nyagukira muri make numvuga nti kuvyukuri ivyo bari byitwazo ariko uburundi n'igihugu cacu twese kandi aho dushika aho dushobora ivyo dushobora gukora niko tuzobikora muri iyo ntumbero
n'ingingo isohotse mu gihe hasigaye ikiringo kiri hafi y'amezi atandatu kugira ngo uburundi bwinjire mu matora abarundi baba ngaho muri Maine bakomeje kumvikana katari gake mu 2015 n'inyuma yaho mukora imyerekano itandukanye yaje kurikira kindi kiringo cha perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ayo matora yo mu 2020 mwebwe nk'abarundi bari ngaho muri Maine murayiteze ko iki
twebwe naho turi kure y'u Burundi kuvyukuri iri mu Burundi turabikurikirana ariko kandi amatora ariko arateye ubunyene mu Burundi je no vuga yuko arimo igifungo kinini kuko nko mu bivuze hasigaye umwanya utarimo niniya cyane ariko ntituranamenya abarundi ntibaranamenya abitoza baribo mwaye gikomeye ikaba wanashaka cyane cyane ku magambo uri ku butegetsi kuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aramaze kubivuga kenshi yasubiramwe yuko atazokwitoza ariko biragoye kuvyukuri kuvyizera cyangwa kuvyemera mu gihe kahise ka hasi katwereka ibidasa neza yuko aravuga muri rusange navuga nti amatora ni meza ariko igikomeye kuvyukuri samatora gusa amatora ni kimwe ariko ufate gugwa amategeko ayagenga umuco uyajamwo kuvuga yuko kuvyukuri byabuye amatora ari byo biheza bigashikirizwa naco nikindi iyo se biva ko kugene igihugu gitunganijwe biva ku kugene abatwara ico gihugu kuvyukuri bakorera mu kuri batari hari gusa kugira ngo bahame igihe cyose bahungwanya amatora kugira ngo bigumizeho amatora kuvyukuri ni meza ariko yajanye n'ibyo bintu byose nadondaguye
Filemon Dushimire mutwara ishirahamwe BCAM rihurikiyemo abarundi baba muri leta ya Maine iri muri leta zibarizwamo abarundi batari bake twashimire kuri kano kanya muhayijwe rya Amerika
Diane turabashimiye natwe kuvyukuri namwe mugiye mufinyeza
dukwitire mu Rwanda naho aho ikigali havugwa abasore batatu bo mu karere ka Rusizi bavukana bagiye kumara indwi zine bitazwi aho baherereye ababibonye bibenza kwinzego z'umutekano arizo zabatwaye mu mpera z'ukwezi kw'icumi muri mwaka inshuti n'abavandimwe babo basaba bashinzwe umutekano mu gihugu kubafasha kumenya irengero ryabo ni inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda
nagiyeyo barambira ngo ntawe uhari njya Kimirongo ntabahari njya kwa Kabuga ntabahari ngiremera
Madame Jeanne Murekatete utuye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mujyi wa Kigali niwe warucumbikiye abavandimwe batatu bakodeshaga inzu ye kugeza ubu we n'abavandimwe baba basore ntibaza aho baherereye ababuze ni bwana Vedaste Bene Gusenga w'imyaka 29 y'amavuko bwana Aniseti Maniraruta w'imyaka 25 y'amavuko na bwana Ernest Niyonzima w'imyaka 22 y'amavuko Madame Murekatete avuga ko baba batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ahagana saa moya za mu gitondo zibakuye mu mudugudu wa Rukingo bose uko ari batatu ngo bavukana ku babyeyi bombi Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda mbere yo kubatwara ariko Murekatete yemeza ko yari acumbikiye babiri gusa Bene Gusenga Vedaste wari umurezi mu burasirazuba na murumuna we Imaniraruta Aniseti wacuruzaga imyenda mu igorofa Chic mu mujyi wa Kigali avuga ko ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 murumuna wa yaje kubasura kandi bamwanzuza mu buyobozi bw'ibanze ariko aza gutungurwa no kubona mu gitondo cyakurikiye abashinzwe umutekano bambaye gisivile baza kumutwara bamwita umujura bahita bamwambika amapingu bamutwarana n'abakuru be namubajije na mbere kose uko yari asanzwe abanye n'abapangayi bavuga ko bari bamaranye imyaka isaga ibiri
mu buzima busanzwe twabanaga neza bagerageje kuba bana bo mu mudugudu dutuyemo baza nk'abasore baza nk'imbaraga z'igihugu imiganda nabonaga bayikora bisanzwe nabonaga ari abana bagerageza gukora
Madame Murekatete avuga ko akimara kubona bamutwaye abantu mu buryo atazi yihutiye gushakisha abavandimwe baba basore babuze. Mu buryo bugoranye yaje kumenya Madame Anusiata Niyonsenga utuye mu murenge wa Mururu, akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Madame Niyonsenga ni mushiki w'aba basore batatu, ni nayo wahaye ijwi rya Amerika makuru atabariza abasaza be. Kuri ubu bagiye kumara icyumwe yarasiragira hirya no hino mu mujyi wa Kigali bashakisha, agasaba ko inzego zibishinzwe zamwereka abavandimwe be kuko gukomeza kubabura birushaho kumutera impungenge.
Turagira ngo badufashe kubashakisha tumenye aho bari, n'aba baduhereze. Dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri stasiyo za polisi zose twagiye dusura. Twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize.
Murekatete wari ucumbikiye aba basore babuze avuga ko mbere yo kubatwara yabigizeho impungenge, maze umwe mu bashinzwe umutekano amwereka ibyangombwa. Ni ibyangombwa akomeje gushidikanyaho kuko atabona abo yari acumbikiye.
Babatwara kubera ko urabona nari nakurikiranye cyane. Icyo nabonye cyo havuyemo umwe arambwa ati ntago turabicanye, dore ikarita yanjye. Sinabashije gusoma izina, ahubwo nabonaga ari ikarita isanzwe ya polisi. Ariko iyo bigeze aho ngaho ndavuga se ko n'ubundi habaho abantu bahimba ibintu by'impapuro. Umuntu abyemezwe n'iki ko ari abapolisi? Ko dufite abapolisi yenda b'u Rwanda bashinzwe umutekano mu bisanzwe. None tukaba tugerageza kugera aho bari tukabura abantu. Nge kugeza ubu ngubu mfite impungenge aho bati wenda basanga ari n'abandi bahimbye amakarita runaka bakaza kwiba abantu.
Murekatete yemeza ko batwaye abapangayi be babashyize mu modoka pickup izwi nka Vigo y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye, gusa avuga ko bitamushubukiye guhita abona plaque zayo. Kugeza ubu inzu bakodeshaga ijwi rya Amerika yasanze ifunze. Banyiri urugo bavuga ko batwaye abasore batatu banatwaye imfunguzo z'iyo nzu bigakomeza kubahombya.
Kugeza ubu nta kintu na kimwe nzi, namenya ngo nzakora iki. Ese sinzi ngo wenda se nufungiye mu nzu hari n'ikindi gihe none ngeze kumva ibintu binukira mu nzu. Ndavuga ati shaka ko hari umuntu uri mu nzu upfiriyemo. Nibwo nahagurukana bakire kansara n'inzego z'ubuyobozi zize zintabare. Nicaye ubwo nyine ndindiriye kwenda ubuyobozi bwazagira icyo bumfasha bukaba bwaza iyo nzu igakorerwa iperereza.
Mu ibara ry'ijwi rya Amerika ifite ho kopi igaragara ko Madame Niyonsenga Anusiata ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha RIB asaba kumufasha kumenyaho basaza be batatu baherereye. Mu kiganiro kuri telefone na Madame Marie Michel umuhoza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, yemereye ijwi rya Amerika ko ubwo busabe babubonye.
Busabe bwawe twarabubonye, twabonye tariki 8 z'ukwezi. Kigiye gukurikiraho dosiye yarafunguwe, ibikorwa by'iperereza byaratangiye.
Abari babacumbikiye bakavuga ko batwawe n'inzego z'umutekano.
Ha buriya iperereza rigira uko rikorwa, amategeko hari ibyo yarateganije ukuntu rikorwa. Ubundi urebye mu ngingo ya 73 ya CPP, procedure penale, ivuga ko iperereza rikorwa mu ibanga. Ayo makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwarayabonye.
Yego.
Rimo rurayakora iperereza.
Ariko habaho gukora iperereza ariko hakamenya wenda ngo abantu baba bari mu gihugu se?
Iperereza rikorwa mu ibanga iri. Niko amategeko abiteganya.
Ni ukuvuga ngo nyuma y'iperereza ababuze ababo bashobora kumenya ngo wenda barahana.
Iyo iperereza rirangiye ibivuyemo bishyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha narwo rugakomeza uko amategeko agenda biteganya.
Hari indi baruwa biboneka ko yanditswe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Rukingo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Umuyobozi wa Rukingo Bwana Jivens Kazimira asaba inzego zisumbuyeho ko zafasha Madame Jeanne Murekatete zigafungura inzu ye. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana baburirwa irengero hirya no hino mu gihugu inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite bikazarangira zibagaragaje. Ibi bikunze kubaho cyane ku bakekwaho ibyaha bifite aho bihurira n'ibihungabanya umutekano w'igihugu. Eho bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mu gihugu cha Kongo ho amajana amajana y'abanyekongo babandanye guhunga bava mu turere dutandukanye twamaja ruguru ya Kivu mu seruko bwa Republika Demokrasi ya Kongo, bavuga ko bahunga imirwi itwaje ibigwanisho itandukanye irimo Nyatura hamwe na FDLR. Bamwe mu bahungira muri Uganda baciye ku mupaka wa Bunagana baraganira mu menshi makuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi.
Mujinga bazi gihugu cya Republika ya Demokrasi ya Kongo gikomeje guhasha imitwe y'inyeshamba itandukanye ku butaka bw'icyo gihugu, abaturage nabo bakomeje kugirwaho ingaruka mbi cyane zirimo no gutakaza ubuzima. Amakuru aturuka Ibeni avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize abaturage batari bake bishwe n'inyeshamba za ADF mu turere duhereranye na Beni nk'ahitwa Oicha, aho hafi abantu 20 bishwe batemaguwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ibibaye nyuma yaho ingabo za Congo FRDC zagabye ibitero bikaze ku birindiro by'umutwe w'inyeshamba ziranira ubutegetsi bwa Kiyisilamu muri Uganda, ariko akaba zimaze hafi imyaka 20 zarahungiye mu mashamba ya Congo. Mu byumweru bike bishize FRDC ivuga kuba yarafashe bimwe mu birindiro by'izo nyeshamba, ubakaba zirimo kwihorera ku baturage. Mu turere turi hafi na Rutshuru nka Bwito, Itongo n'ahandi havugwa intera hamwe na Nyatura. Amajana akomeje gukika ahungira muri Uganda, nk'aba twavuganye bamaze kugera ku butaka bwa Uganda.
Tuvuye kabizo bari kwica abantu, ubwo rero tugahitamo ko kugira batwice tukava twahunga tukaza. Nibaza ko bavanga na Abanyatura ndabashyika ari ukuza bagatemagura abantu nuko bakasubira mu mashamba yabo. Nazaga ku manywa nayaba nijoro nijya.
Nitwa Toto, niyo yita Toto. Je mvuye Itongo. Impamvu FDLR zagiye ziradukura mu mirima yacu, bakaja baraza kudupia tu buri munsi, bagatuma turara hanze buri munsi. Abantu banje bose, mugore wanje n'abana bose bagiye baragishe, ndabantu burandindi nje nyine guca. Nabonye rero k'imbere ndavuga ndi wenda nibura akanze nje aha abandi bari. Abenshi bagiye baravayo tu guco guca bashoboye. Kwebwe tukagumya guhangaza tuturi kugira ngo turebe ko wenda twazabona agatekano bikananga, bakaja baradusumbu watu buri munsi. Hari ubwo tuba turi mu murima bakadusanga mu murima, twaba turi ngo gukura nk'amateke bakaba barayashikaguje bakayajana, ugasanga tutwebwe dusigaye inzara iri kugera ute iri kutwica muri ubwo buryo. Umugende ati natwe turi abantu, ndabwo muri abantu bo gutuma twebwe twicwa n'inzara, kandi natwe dukeneye kurya. Ni bakaza bitwaje ibisu, bitwaje n'imipanga, n'abafite n'imbunda tu bakatwirukaho bico muri ubwo buryo.
Ko bari kuza bafite intwaro ngo sohoka, numara gusohoka barakujanye, abimaniro koye baracikanyije bakiruka bakagenda barara mu binani. Nuko Imana ikarinda kudufasha tugatsinda urwo rugamba. Mu busanzaho na n'ubu ngubu banari kubajana no mu mashamba ho ngaho muri Kanyamisango banarimo.
Ibisambo bikuja birasanga abantu mu minima bikabiciramo ni Nyatura, kubaziza ubusa kubasanga mu mashamba, bakabiciramo.
Muri ibyo bikeho, igisirikare cya Congo kivugwa kuba kimaze gushwiragiza imwe muri iyo mitwe, cyane cyane urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR, akanaba cyaratangaje ko kimaze guhitana bamwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe. Hashize imyaka myinshi cyane Uganda yakira impunzi z'abakongomani kubera umutekano w'igihugu, bityo akaba n'abahungira hano bavuga ko icyo bakurikiye cyane ari umutekano.
Kumva ko impunzi ziri guturuka muri Congo ziri kuza hano mu Buganda ko bazakiraga, kavuga ati noneho basika natwe tuje kugera ute tuje gupfira hamwe n'abandi mu rugo, kavuga ati yenda nitugira amahirwe naho wenda aho bazatwakira, wenda turebe ko twajyama kabiri.
No kugira ngo barebe uburyo badufasha kubwo kurya no kushaka umutekano.
Ukurikije ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu, umubare w'abakongomani bakomeje guhungira muri Uganda cyane cyane mu kwezi gushize umaze kwiyongera, ubakaba bakira impunzi zirenga 50 ku munsi ziganjemo abagore n'abana bato. Ati kandi izi mpunzi zirimo n'abanyamurenge baturuka kure cyane bahunga ibitero by'inyeshamba zibita Abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibihugu byo mu karere nabyo bisa nk'ibirimo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'Uburasirazuba bwa Congo, cyane cyane ko aherutse kuba inama ihuza abakuru b'ibisirikare b'ibihugu bitandukanye muri aka karere yabereye Goma biga kuri icyo kibazo. Perezida wa Repubulika ya Congo Felix Tshisekedi uherutse muri Uganda akaganira na mugenzi we ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu kandi banemeranya gufatanya n'ibindi bihugu mu karere kugikemura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugarukiye muri Leta Zunze Amerika aho ejo ku munsi wa gatatu abagize akanama gashinzwe iperereza mu nama nshingamateka bumvirije kandi bakabaza ibibazo Ambassador Gordon Sondland ku vyazi ku birego vyagirizwa Perezida Donald Trump. Sondland ni umwe mu bategetsi ba hafi bavuganye na Perezida Donald Trump. Ni mu ntumbero yo kuraba niba Trump yarahimirije igihugu ca Ukraine gukora iperereza ku munyapolitike Joe Biden. Inkuru yateguwe n'Ijwi ya Amerika no i Washington yatunganijwe na Vedaste Shimimana mu menyeshamakuru y'Ijwi ya Amerika mu bihugu by'Uburayi.
Ambassador Gordon Sondland uhagarariye leta zunze ubumwe za Amerika mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi niwe mutanga ubuhamya wa mbere wivuganira ku buryo butaziguye na Perezida Trump witabye akanama kayobowe n'abademokrate gasuzuma niba Trump hari ikosa yakoze ryamuviramo gukurwa ku mwanya arimo nk'uko abandi batanga ubuhamya babivuze Sondland yavuganye na Perezida Trump inshuro nyinshi kuva mu kwezi kwa kandwi kugeza mu kwezi kwa cyenda ibyo yabwiye akanama bizafasha kumva neza niba Perezida Trump yarakoresheje nabi ububasha afite asaba leta ya Ukraine kubanza gukora iperereza ku kigo cyitwa Burisma gikora ibitanga ngufu umuhungu wa Joe Biden ushobora kuzahangana na Trump mu matora akaba yarigeze kuba mu nama y'ubuyobozi bwacyo abadepute b'abademokrate ndetse n'abarepublikani bamuhase ibibazo cyane cyane ko yisubiyeho ku buhamya yari yatangiye mu muhezo akavuga ko gufatira imfashanyo ya gisirikare ihwanye na miliyoni hafi 400 z'amadolari bifitanye isano n'amaperereza Perezida Trump yifuzaga nibutse ko mu kwezi kwa cumi yari yavuze ko ntacyo abiziho ariko ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi na kumwe ambasaderi Gordon Sondland yavuze ko amaze kumva abandi batanga buhamya byatumye yibuka bimwe mu byo yari yaravuganye na Perezida Trump mu kwezi kwa cyenda yahise rero ahindura ubuhamya avuga ko noneho yibutse ko yabwiye umwe mu byegera bya Perezida wa Ukraine akamumenyesha ko leta zunze ubumwe za Amerika zitazohereza imfashanyo ya gisirikare bakeneye niba Ukraine itabanje gukora iperereza ku kigo Burisma Sondland yatanze ubuhamya bwe mu gitondo akaba yakurikiwe na Laura Cooper wo muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga David Hell naho kuri uyu wa kane abatanga ubuhamya ni Fiona Hill wahoze ari umujyanama wa Perezida Trump na David Holmes wakoze imirimo itandukanye irebana n'ububanyi n'amahanga ku wa kabiri abakora iperereza ku myitwarire ya Perezida Trump bamaze amasaha 11 bumva abatanga buhamya abadepite bagize ako kanama bumvise abatanga buhamya bane batatu muri bo bakaba baremeje ko bumvise Perezida Trump avugana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi akamusaba gukora iperereza kuri Joe Biden no ku muhungu we Lieutenant Colonel Alexander Vindman inzobere mu birebana na Ukraine akaba kandi mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano yavuze ko ibyavugiwe uwo munsi kuri telefone bitari bihwitse kandi ko bitari bikwiye yavuze ko kuba Perezida Trump yarasabye ko hakorwa iperereza kuri Joe Biden n'umuhungu we ntaho bihuriye n'inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rw'umutekano kandi ko bitari mu ngingo we kimwe n'abandi bari bamuteguriye kugira ngo aziganireho na mugenzi we wa Ukraine kuri telefone Jennifer Williams umujyanama w'ikegera cya Perezida Mike Pence nawe yavuze ko yumvise ibyavuzwe maze abwira abagize akanama gakuri iperereza ko gusaba iperereza kuri Biden bitari bisanzwe kubera ko ari ikibazo cyagombaga gusuzumirwa mu gihugu bitagombye gushyirwa mu bubanyi n'amahanga Williams yavuze ko mu myaka 14 amaze ari umukozi ushinzwe ububanyi n'amahanga muri White House yumvise ibiganiro byinshi byakozwe n'abaperezida kuri telefone atari ko ntaho bihuriye nibyo numvise Trump yasabaga Perezida Trump n'abarepublikani bavuga ko igihe Joe Biden yari kegera cya Perezida Barack Obama yabwiye Ukraine ko azafatira imfashanyo yagenderwaga niba badahagarika iperereza kuri ruswa yavugaga mu kigo Burisma kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we ndetse kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri 2016 biri mu rwego rwo gushakira impamvu aho zitari abademokrate rero barashaka rwose ibimenyetso byakwerekana ko Perezida Trump yafatiriye inkunga ya gisirikare yabigenewe Ukraine agasaba Perezida Zelensky gutangaza mu ruhame ko yemeje gukora iperereza kuri Joe Biden na Hunter Biden ndetse bamwe mu bademokrate barega Trump ruswa icyaha gishobora gutuma avanwa ku butegetsi kiramutse ikimuhamye Perezida Trump avuga ko imirimo y'akanama kamukoraho iperereza ari nta mumaro ko ari kumwiyenzaho akagira ati nta kosa nigeze nkora
Nshuti mwese mkundi radio hijwi ya Amerika ya bigani ya tuategulia mwaka kanya wiga lukinga tuwane ukanda kanya kugushimi na engineer ya dufashe mwiga bujizuma hamwe na fasila ya dufashe kugiranya wigani nilu tuategulia kuli mikro mwali kumuna Frederica Unikije na makuru na imu ashikirijuwa na Aloise Mbigirimana mwakoze kudutega matukui tuwabifurije na mahoro mwusi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.